Yohana ikigabane cy'icumi na rimwe. Hariho wararwaye ni Lazaro w'i Betaniya, ni wa musozi Mariya na mwene nyina Marita babako. Uwo Mariya niwe yasize umwami Yesu amavuta mota cyane ku birenge, amuhanaguza umushatsi wiwe. Uwo Lazaro yararwaye niwe musaza we. Bashiki biwe batuma kuri Yesu bati,
"Mugenzi, wa wundi ukunda aragwaye."
Yesu abyumvise aravuga ati,
"Iyo ndwara si yo kumwica, ariko niyo gutuma bashimagiza Imana, kugira ngo n'umwana w'Imana ituma ashemagizwa."
Kandi Yesu yarakunda Marita na mwene nyina na Lazaro. Nuko yumvise ko arwaye, asibira aho hantu yari ari iminsi ibiri. Hanyuma y'ibyo abwira abigisha biwe ati,
"Dusubire i Yudaya."
Abigisha baramubwira bati,
"Mwigisha, Abayuda baheruka gushaka kugutera amabuye, none usubireyo?"
Yesu arabishura ati,
"None isaha z'umurango si cumi na zibiri. Ugenda ku murango ntatsitara, kuko abona umuco w'iyi si. Ariko ugenda mu ijoro aratsitara, kuko umuco utari muri we."
Amaze kuvuga ivyo, arababwira ati,
"Lazaro umukunzi wacu arasinziriye, nanje ndagiye kumukangura."
Nuko abigisho baramubwira bati,
"Mugenzi, asangwa asinziriye, azokira."
Yamara Yesu yavuga ko yapfuye, ariko bo bagira ngo avuga kuruhuka ko gusinzira. Buno Yesu avuga bifoboye ati,
"Lazaro yahwereye, ariko ku bwanyu ndanezerewe ko ntariyo, kugira ngo muzokwizere, noneho nimuze tujiyari."
Tomari we hasabwira abigisho bagenzi biwe ati,
"Ingo tugende dufane na Yesu."
Nuko Yesu ashitse asanga amaze iminsi ine mu mva. I Betaniya hari hafi Yerusalemu nka sitadi cumi na zitanu. Nuko Abayuda benshi bari baje kwa Marita na Mariya kubagarukirako, kuko musaza wabo yapfuye. Nuko Marita yumvise ko Yesu aje, aragenda aramusanganira. Ariko Mariya sigara yicaye mu nzu. Marita abwira Yesu ati,
"Mugenge, yuba wari hano, musaza wanje ntaba yahwereye. Kandi n'ubu ndazi ko ibyo wose Imana byose, Imana yobiguha."
Yesu aramubwira ati,
"Musaza wazozuka."
Marita aramwishura ati,
"Ndazi ko azozuka mu izuka ryo ku munsi w'iherezo."
Yesu aramubwira ati,
"Ni jewe kuzuka n'ubugingo. Unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho, kandi uriho wese anyizera ntazokwigera apfa gushitsa ibihe bidashira. Urizeye ibyo?"
Nawe ati,
"Ego me mugenzi, nizeye kuri Kristo, umwana w'Imana, umwokuza mu isi."
Avuze ibyo asubira inyuma, yongorera Mariya mwene nyina ati,
"Umwigisha ari hano araguhamagaje."
Nawe abyumvise ava hasi n'ingoga aja hari. Yesu ntiyari bwashike muri iyo mihana, ariko yari akiri hahandi aho Marita yamusanganiriye. Buna Abayuda bari kumwe na Mariya mu nzu bamugandariye, babonye avuye hasi n'ingoga asohotse, baramukurikira bagira ngo agiye kuririra ku mva. Mariya ashitse aho Yesu ari, amubonye yikubita imbere y'ibirenge by'iwe ati,
"Iyo uba wari hano, musaza wanje ntaba yahwereye."
Yesu abonye ko arira n'Abayuda bari kumwe nawe barira, agira ikigumbagumba mu mutima, biranka arababaza ati,
"Mwamuhambye hehe?"
Bati,
"Mugenzi, winurabe."
Yesu ararira. Abayuda baravuga bati,
"Engene yamukuye?"
Ariko bamwe muri bo baravuga bati,
"Mbega uwo yahumuye amaso y'impumyi, ntiyoshoboye kubuza uwo ngo ntabe."
Yesu yongera kugira ikigumbagumba mu mutima, ashika kumva, kandi yarisenga yugaje kibuye. Yesu aravuga ati,
"Nimukure hiryo buye."
Marita mushiki w'uwapfuye aramubwira ati,
"Mugenzi, erega ubu aramaze kunuka ko amaze iminsi ine."
Yesu aramubwira ati,
"Sinakubwiye ko niwizera ubona ubwiza bw'Imana?"
Nuko bakuraho ikibuye. Buno Yesu ararangamiza ati,
"Data, ndagushima ko wanyumvirije. jewe nari nsanzwe nzi kunyumviriza ubudasiba ariko ndabivugishijwe n'ishengero rihagaze ngaha kugira ngo bizere ko ari wewe wantumye.
Amaze kuvuga ibyo asemerera n'ijwi rirenga ati:
Lazaro, ngwino sohoka.
Wari yapfuye arasohoka azingiriwe ku impuzu ku maguru no ku maboko n'igitambara gipfutse mu maso hiwe. Yesu arababwira ati:
Nimumuhamburure mumureka agende.
Nuko benshi muri abo Bayuda bari baje kwa Mariya babonye icyo Yesu akoze baramwizera, ariko bamwe muri bo baje ku Bafarisayo bababwira ibyo Yesu akoze. Nuko abaherezi bakuru n'Abafarisayo bakoranya inama nkuru y'abacamanza barababaza bati:
Mbega tugire dute ko umuntu akora ibimenyetso byinshi?
Nitwamurekeraho dutyo bose bazohava bamwizera, kandi Abaroma bazoza batikiza igisagara cacu n'ubwoko bwacu.
Ariko umwe muri bo ni Kayafa, yari umuherezi mukuru muri uwo mwaka, arababwira ati:
Mwebwe ntacyo muzi namba, kandi ntacyo mwiyumvira yuko ari bibereye ku bwanyu k'umuntu umwe apfira abantu hako ubwoko bwose buhona.
Ibyo ntiyabivuza byigeneye, ariko kuko yari umuherezi mukuru muri uwo mwaka yavugishije ko Yesu agira apfira ubwo bwoko. Kandi si ubwo bwoko bwonyine, ariko ngo abana b'Imana bose bari basanzaye abakoranirize hamwe. Nuko bahera uwo munsi baje inama yo kumwica. Maze Yesu ntiyabakigenda yibonekeza mu Bayuda, ariko avayo aja mu gihugu kiri hafi y'Ubugaragwa mu gisagara citwa Efurayimu, aguma nayo n'abigishwa. Maze Pasika y'Abayuda yari kirashika, benshi bava mu misozi baduga i Yerusalemu ngo bihumanure Pasika itarashika. Maze barondera Yesu babazanya bahagaze mu rusengero bati:
Mbega mugira ngo iki? Ubwo ntazoza muri iyi minsi mikuru?
Kandi abaherezi bakuru n'Abafarisayo bari bashinze ngo uwomenya harange ngo bamufate.